radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje kuri wa kabiri ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo guhera ku itariki ya kanezu kwezi gutaha kwa munani. Umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, arasiwe mu rugo iwe i Tehran mu rwa mukuru wa Irani. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, abademokrate bararega kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump kwa zasenya inzego za demokrasi naramuka yongeye gutorerwa kuyobora igihugu.
I only want to be a dictator for one day.
Ndashaka kuba umunyagitugu umunsi umwe gusa, kandi koko nzabikora umunsi umwe gusa.
Mbese koko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika afite ububasha bwo kuzimanganya demokrasi? Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, arashiwe mu rugo iwe i Tehran mu rwa mukuru wa Irani, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ismail Haniyeh usanzwe uba mu gihugu cya Qatar yishwe nyuma y'amasaha make avuye mu birori byo kurahiza perezida mushya wa Irani. Mu itangazo umutwe wa Hamas washyize ahagaragara, bavuze ko kwica Ismail Haniyeh bihaye indi ntera intambara ibera mu ntara ya Gaza, kandi ko bizagira ingaruka zikomeye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yavuze ko Isirayeli yatanze inzira yo kunyurwamo ngo ihanwe bikomeye, kandi ko Iran ifite inshingano zo guhorera umuyobozi wa Hamas wiciwe ku butaka bwayo. Kugeza ubu Isirayeli nta kintu iratangaza. Byari biteganjwe ko kuri isaha ya saa saba Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kurani inama n'abashinzwe umutekano. Kuyandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Iperereza ryakozwe n'ubutegetsi bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasanze abana 973 basangwa butaka ba Amerika baraguye mu mashuri ya leta y'abanyeshuri bararamo bahuhutewe mu gihe cy'imyaka 150. Abayobozi bakora mu ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu bashyize ahabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ejo kuwa kabiri, basabye leta gusaba imbabazi mu izina ry'ayo mashuri. Abo bayobozi bavuga ko impfu z'abo bana zagiye zituruka ku burwayi, impanuka n'ihohoterwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Amerika Deb Haaland yavuze ko aya mashuri yatandukanyaga abana babarirwa mu bihumbi n'imiryango yabo, akabima n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa basanga butaka ba Amerika. Abayobozi bavuga ko ayo mashuri yamburaga abana babasangwa butaka amazina yabo, akabaha icyongereza, akabakoresha imyitozo ya gisirikare, kandi akabahatira gukora akazi k'ingufu karimo guhinga, kubumba amatafari no gukora mu mihanda ya gari ya moshi. Abahoze muri amwe muri ayo mashuri yari akiriho kugeza mu myaka za 60 barimo abo muri leta za Oklahoma, South Dakota, Michigan, Arizona, Alaska n'ahandi, batanze ubuhamya bw'ibyababayeho, bavuga ku bikorwa by'ubugome kandi bitesheje agaciro bakorerwaga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian yarayarahiriye imirimo mishya nk'umukuru w'igihugu, asimbuye Ibrahim Raisi waguye mu mpanuka y'indege mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Perezida Masoud akimara kurahira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko i Tehran mu murwa mukuru, yahise afata ijambo asezeranya abaturage kuzakuraho ibihano by'ubukungu Iran yafatiwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika kubera gahunda zayo za nuclear zitavugwaho rumwe. Yavuze ko afite gahunda yo kuzahora ubufatanye mu by'ubukungu n'ibindi bihugu ku isi afata nk'uburenganzira ntayegayizwa bw'igihugu cye. Yavuze ko atazatezuka ku gukuraho ibihano byatsikamiye Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku cyumweru yemeje Pezeshkian, umugabo wabaye umudepite igihe kirekire. Yatsinze amatora mu kwezi kwa karindwi nyuma y'uko Ibrahim Raisi wari umukuru w'igihugu aguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. noneho tujye ku mugabane wa Afrika aho umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yategetse rekorwa ry'abanyamakuru Tawfik Bouachran, Omar Raidi na Suleiman Raisouni. Ni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 2076 zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. Itegeko nshinga rya Maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru mu rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi. Bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politiki. Tawfik Bouachran wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 y'igifungo, naho Omar Raidi na Suleiman Raisouni umwe yakatiwe imyaka 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuhezanguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera. Umutwe w'intagondwa ukorana na Al-Qaeda watangaje ko wishe abacanshuro 50 b'abasirikare ba Mali mu gitero wagabye mu ntara ya Kidal mu majyaruguru ya Mali hafi y'umupaka wa Algeria. Ejene Mukankusi arakomeza.
Icyo gitero cyabaye ku munsi umwe inyeshyamba z'abatuaregi zizwi ku izina rya CSP PSD zivugiyeho ko zahitanye kandi zigakomeretsa abasirikare benshi ba Mali n'abacanshuro ba Wagner mu minsi y'imirwano mu mujyi wo ku mupaka wa Tenzawaten. Umubare w'abapfuye ugaragaza ikibazo gikomeye, bisa n'ibiganisha ku gutsindwa cyane k'umutwe w'abacanshuro b'Abarusiya Wagner kuva winjiye mu ntambara imaze imyaka 2 ufasha abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali kurwanya imitwe ya Kiisilamu igaba ibitero by'inyeshyamba mu karere ka Saheli kuva mu 2012. Icyakora Wagner kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe mu itangazo wavuze ko abarwanyi bawo barwanye ku ruhande rw'abasirikare ba Mali hafi ya Tenzawaten kandi wahatakarije abasirikare benshi harimo n'uwari umuyobozi wabo Sergei Shevchenko. Abanyarubuga benshi b'Abarusiya bandika ibijyanye n'igisirikare batangaje ko hapfuye abasirikare byibura 20 mu mutwe wa Wagner. Ingabo za Mali n'iza Wagner zagabweho igitero mu buryo butunguranye nyuma yo kuva mu mujyi wa Tenzawaten bari bagerageje kwigarurira bawambura abitandukanyije bayobowe n'abatuareg. Abategetsi muri Mali bashinje abatuareg n'imitwe y'abajihadiste gufatanya. Mali igihugu ingabo zafashe mu butegetsi muri kudeta mu 2020 no muri 2021 yavuze ko ingabo z'Uburusiya zihari atari abacanshuro ba Wagner, ahubwo ko zifasha guha imyitozo ingabo z'igihugu n'ibikoresho byaturutse mu Burusiya.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni www.radioyacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje kuri uyu wa kabiri ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo guhera ku itariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa 8. Ayo masezerano yashyizwe ahagaragara nyuma y'inama hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, Therese Kayikwamba Wagner wa Kongo na Olivier Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda n'umuhuza perezida wa Angola João Lourenço. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye makuru yacu ataha. Urubyiruko rugera kuri 700 ruturuka mu bihugu byose ku mugabane wa Afrika bari kurangiza ibyumweru 7 bamaze bari muri Amerika muri gahunda yashyizweho na Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika. Iyi gahunda yitwa Mandela Fellowship Summit igamije gutegura urubyiruko kuba abayobozi bejo. Inkuru irambuye Tim Harris Shimwe.
Inama yarwo irabera muri hoteli ya Rutura Omni Sheraham Hotel iri hano muri Washington DC. Bose bafite ibyo basanzwe bakora mu bihugu byabo ari byo shingiro ryo gutoranywa mu bitabiriye inama ngaruka mwaka imaze imyaka 10 itangijwe na Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika. Umuhoza Honorine ukomoka mu Rwanda arasobanura neza ko korora inkwavu bikamugeza muri Amerika mu nama yo kurora urwego ari ukubera ingaruka z'ibikorwa byiza amaze kugeraho no kugeza ku bandi.
Tugira ubworozi bw'inkwavu tugafasha urubyiruko rudafite akazi tukabaha inkwavu hanyuma tukamara kubaha inkwavu tukazagabana inyungu nyuma yaho. Rero kuza hano nize yuko nk'umu entrepreneur nize kwi to sell and to market myself. Nkamenya no kubibwira abandi kugira ngo banyumve ndetse no kugira ngo nyine ngere aho ngera mbone ubushobozi mbone abafatanyabikorwa n'ibindi bitandukanye.
Undi waturutse mu Rwanda witabiriye inama ni Niyonkuru Audace. Uyu ahagarariye ikigo Digital Umuganda gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ubwenge bukorano. Yemeza ko ibikorwa bye ari byo byamugejeje muri Amerika.
Mu kuza hano byaciye mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa bya company dusanzwe dukora Digital Umuganda, dukora ku bwenge bukorano n'ibyo artificial intelligence cyane cyane ku ndimi za Afrika, aho ubwenge bukorano bumaze iminsi cyangwa bumaze igihe bukoreshwa ku isi yose, ariko ugasanga kuwukoresha mu ndimi za Afrika biracyari hasi. Rero nibwo turi kubaka ibikorwa remezo mu ndimi nyinshi twahereye ku Kinyarwanda, ariko turi kubaka n'izindi kugira ngo ubwenge bukorano bubashe gukoreshwa mu Rwanda n'ahandi muri Afrika. Ubwenge bukorano cyangwa artificial intelligence bufite ikintu cyinshi, ibintu byinshi byakorwa. Haba mu rwego rw'ubuzima, mu gufasha abantu kubona amakuru y'ubuzima, haba mu rwego rw'uburezi, haba mu rwego rw'ubukerarugendo, aho abantu bashobora gukoresha isemuranyandiko cyangwa machine translation bagakura mu rurimi rumwe rw'amahanga, bamukerarugendo bavuga babishyira mu Kinyarwanda cyangwa bakavuga mu Kinyarwanda bakabona amakuru.
Ku ruhande rw'i Burundi, Ruremesha Ardi ufite ikigo gifasha guteza ubumenyi imbere, gufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye ndetse no kwita ku bidukikije, arasobanura ibyishimo atewe n'uko uyu mwaka yatoranijwe mu bitabira iyi nama.
Kuba rero uyu munsi ndi muri abo bagiriwe baronse amahirwe yo gushobora kwitabira ihigurwa, gushigikirwa, kuronswa ubumenyi bujyanye n'inyifato nziza n'ingene bushobora guterera mu kibano aho basanzwe baherereye. Ni iteka cyane rikomeye kuko abari higanwa ridasanzwe muri Afurika yose, benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe. Kuba rero ni mu mahirwe no mu bantu baronse amahirwe ni iteka rinini cyane, kuko no mu Burundi ndetse twashoboye kuza turi batanu, kuba ndi muri abo batanu nazo nyine ni ibintu byo kwishimira.
Iyi nama yitiriwe Mandela ibera muri Amerika buri mwaka imaze kwitabirwa n'urubyiruko rwo muri Afurika 500,000 kuva itangijwe muri 2014. Abanyarwanda bitabiriye inama y'umwaka ni 14 naho Abarundi ni 5. Nk'uko uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama yabyifuje atangiza gahunda ifite intego yo guhuza abakiri bato bafite impano zitandukanye kugira ngo bahure, baganire kandi banubake umubano hagati yabo na guverinoma ya Amerika n'imiryango y'abikorera. Iyi nama kandi ije ikurikiwe n'ibyumweru bitandatu by'amasomo uru rubyiruko rwagiye ruhabwa mu makaminuza ari muri leta zitandukanye zo muri Amerika. Tim Harris Shimwe, Ijwi rya Amerika, Washington.
Mugenzi wacu Oriane Tangisha akavuganye n'umukobwa mu Burundi kazi Esperance Mani, nawe uri mu bitabiriye ingisho z'uyu mwaka baganira ku byo yungukiyemo.
Najitse mpira umugambi wa Sumane Larigo ishyira hamwe natanguje ijejwe kaburira cyane ugwaruka mu Burundi rufise ikibazo cihahamuka ya mashuri cyane mu kibano.
None iki kibazo cifashe gute mu Burundi muri kino gihe, ni giki cyagutumye utangura iki gikorwa?
Icyatumye ntangura kino gikorwa ni gihe nari muri Kenya naragize ikibazo nari mu bihe bitanyorohera, hanyuma ndabwira umurundi mugenzi wanjye ati numva nshaka unyambire. Hama kuri we yabona umenga ni igitangaza, nanje iwacu mu muryango wanjye biroroha yuko nshaka kubwira papa wanjye ko nshaka yambi, ko nshaka ko tuvugana canke abo tuvugana canke mama wanjye. Rero ngarutse mu Burundi sanabonaze ko ari ikibazo gihari, aho usanga ugwaruka rutavugana n'ababyeyi cyangwa ababyeyi ngo bavugane n'abana babo, ugasanga ibintu byinshi ugwaruka kuko ruracamo bigatuma batavuga kubera ko ico kirere kitari ciza kiba gihari basanga ko rutanguye gufata ibiyari babwenge canke batanguye gukora ibintu bitandukanye kubera ko babuze ubavugana babuze ubumviriza eta ntango iryo shira hamwe kugira nshobore gufasha ubundi gwaruka nk'ubwaruka bakeneye abapsikologe ugwaruka barimo uca mu bitandukanye bivanye na karise ku Burundi canke babayeho mu kibano ngibona bacamwo buri munsi kugira bashobore kuvuga hanyuma bakire ibikomere baba bafise ariko cyane cyane ko no gufasha ugwaruka rw'abigeme bari mu mashuri bahuye n'ibibazo bitandukanye nko gutwara inda batifu cyangwa gutwara inda iwabo kugira bashobore kwiyungunganya bakoresha impano zabo hama biteze imbere.
Turumva yuko iyi programme yawe umugambi wawe ukorana n'abanyeshuri ku mashuri atandukanye mbega iri kurabaganiriza ugwaruka bakira gute ubu bufasha
bavyakire neza na cyane cyane nko mu mugambi nari narakoranye hamwe n'urundi gwaruka rubuki mu mugambi jibuntu byara batangaje kubona hari abantu bashobora kuvuga ibyababaye ko muri kahise kugira bivyukiranye naratangaye umukobwa araho mwigeme araho yitwa Fausta ariko arasangiza abandi ntayo gute byase agatwaye nda mu ishuri hama ikibano kikamwanka mugabo gute yijukiranije ubunya kabari umwigisha yigisha abandi cambona abigeme benshi batanguye kurira hama munyuma ndababajije batangura gusangiza nabo ibibazo bashimo cyane ndi bayiko baracamo rero biratuma umuntu akira ibikomere bigatuma kandi abona neza yuko ntibikwiye kugumana vya bikomere vyawe ntibikwiye kugumana akahise kawe ariko bikunda ko ushobora kwivyukiranya ukarengera ingwane waciyemo hanyuma ugatera intambwe ugakora ibintu bituma wiyungunganya mu buzima unafasha n'abandi bari nyuma yawe.
Turumva yuko umugambi wawe ugejeje kure umaze gutangura kuwukorera ko none ni ikihe kintu witeze gishobora kuva mu manama witabiriye ngaha muri Amerika ushobora gufashisha abandi mu gihugu cyawe cy'amavuko?
Icya mbere ni ubumenyi nakwiye ngaha anya narize cyane cyane nk'umurongozi akiri muto gute nokorana n'ubundi burongozi turi kumwe kugira duteze imbere igihugu duteze imbere Afurika ariko kandi navuga kuba ashobora kuvugana n'umuntu ava mu gihugu nko muri Kenya murashobora kuba muri Ghana Sierra Leone ava mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ibyo bariko barakora na gute twokorera hamwe kugira dutorere ibibazo Afurika ikwira cyane kuko nasanze ibihugu byose byo muri Afurika dufite ibibazo bimwe rero ni gute abandi bariko barabitorera inyishu muri ibyo bihugu babamo na ni gute izo nyishu nanjye nozikorera ko nk'abako zishobora kura nije diko tuko turacamwe mu Burundi na cyane cyane mu gwaruka go mu Burundi.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hagiye kuba ibarura rusange rusansuma ry'abanyagihugu izatangira ku itariki ya 16 z'ukwezi gutaha kwa munani. Inkuru Ijwi rya Amerika yabategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungo aboroye imirima bafise agataka karimo imirima n'akarimo ibiti n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko gwaheruka gutunganya ico gikogwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikogwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikogwa, umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko naho twavuga ngo mutugabira muri yambo na kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 gitoye imbere mu 2060 tutazi uko tungana tuzi kwa gataka kacu kataguka tuzuba tukovya mu mbona kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako niyo twamanza kumenya uko tungana tukabona n'agataka duvize uko kangana yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri ya mbona kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikogwa rusasuma kandi izo wa mugihe hazobahimirije yandikwa ry'abazokwita abamatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya ndayishimiye nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikogwa bibiri
kuko twebwe meme uko bikogwa twebwe duca inzu kunzu mugabo umuta kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription difera kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanunze kugira uzoje gutora iyo utanaguye muhira ngo ugende nta numwe akubone nta numwe azakukura mbwa twebwe muri rosansi banabivute tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikogwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu nibajuragirike hasabwa ko atakindi gikogwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikogwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko hari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasasumishijwe mu gihe ciwe nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikogwa ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa hanishira hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza
Nshobora kugwanya ubukene igihugu Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri iyi mu myaka, nzobangeza. Planification na kuyasubira. Haba muri Ministere de Finance, planification bara ine. No ni ibiwe umva ho mushya ngatubwira ngo ngo regi dezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifye mu ngene gisagara kizoguma gikura ubu rero uruzuye rero none bivyo bigenda gute amatara na amazi no nibikunda
abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba ko bizova muri ico gikogwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene kumugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya abazorukora abategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka izo kugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba tarabaho
urakoze Thierry Vendayishimiye nabe wabwiraga mu ngingo nkuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abademokrate bararega kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump kwa zasenya inzego za demokrasi naramuka yongeye gutorerwa kuyobora igihugu mbese koko president wa leta zunze ubumwe za Amerika afite ubasha bwo kuzimanganya demokrasi ibisobanuro Toma Kamirindi
kimwe mu bituma abademokrate barega Trump ni igihe yanze kwemera ibyavuye mu matora yo mu 2020 no gushishikariza abayoboke be gutera inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kugira ngo bayibuze kwemeza ko Joe Biden ari we watsinze. Demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inkingi eshatu zashyizweho n'itegeko risumba yandi yose, ni ukuvuga itegeko nshinga. Izi nkingi ni urwego nshinga amategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na sena, urwego nyubahiriza tegeko rukuriwe na perezida wa Repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Zishinzwe kuzuzanya no kugenzurana kugira ngo hatagira ururenga ku bubasha bwarwo cyangwa kwivanga mu bubasha bw'izindi. Ubu butandukane n'ubu bwuzuzanya nyamara nibyo mutima wa demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump aherutse gutangaza ko natorwa zose azazirenga ajye hejuru yazo.
I only want to be a dictator for one day.
Ndashaka kuba umunyagitugu umunsi umwe gusa, kandi koko nzabikora umunsi umwe gusa.
Ibi Donald Trump yabivuze muri mitingi imwe. Yego, avuga ko azaba umunyagitugu umunsi umwe wa mbere yabasubiye ku butegetsi. Ariko se byagenda gute umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arenze ku bubasha bwe? Abantu b'inzobere batandukanye basanga inkingi za Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeye bihagije, barimo David Ramadan wigisha iby'ubwuzuzanye bw'inzego za guverinoma muri kaminuza George Mason yo muri Leta ya Virginia mu nkengero z'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC.
There's some sentiment among some the
hari bamwe mu baturage batari mu mashyaka bita independa, batekereza ko inzego zahagaze bwuma. Siko byagenze se koko? Ubutegetsi se ntibwavuye mu maboko y'umwe bukajya ku wundi? Ntacyo tubaye rero.
Mwarimu Kurt Weiland yigisha ibya demokarasi n'iby'ubutegetsi bw'igihugu muri kaminuza ya Texas i Austin, yemeza ko bitakorohera umuntu gusenya inkingi za demokarasi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Byashoboka haramutse hari icyuho mu mategeko n'ikintu kidasanzwe cy'umwihariko. Iyo rero mbona ko nta na kimwe muri ibi kigaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mwarimu Weiland asobanura ko hari uburyo bwinshi bwo gukumira ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwikubira ubutegetsi, birimo no kugira abakozi b'inzego z'ubutegetsi bindakemwa. Atanga urugero rwa Brad Raffensperger. Uyu nuwo mu ishyaka rimwe na Donald Trump ry'abarepublikani, rero ni nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta ya Georgia. Urwego akuriye nirwo rushinzwe gutunganya amatora ku rwego rwa leta akorera. Mu 2020 Trump yamushyizeho igitutu gikomeye kugira ngo amwibire amajwi, undi arabyanga rwose aratsemba. Kuri mwarimu Kurt Weiland, igikomeye cyane kurusha ibindi ni ukuntu abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeye kuri demokarasi yabo. Nicyo cya mbere gikumira k'umutegetsi uwo ari we wese yayisenya.
Urakoze Toma Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umugore gito agutatira aguseguye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.